twashimiye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.31 na 41, mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu, kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu I Karongi, muri Uganda ni kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 I Kisoro. Ikaze makuru muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diane Ninahazwe. Impunzi zahungiye mu ikambi ya Kanyarucinya iri muri territoire ya Nyiragongo murasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo zihangayikishijwe n'ibisasu bikomeje kurwa mu icungararo y'ikambi yabo ejo haturikiye bitatu.
Yaduteye ubwoba, twabuze niba turava he nanga tujehe kubera twahunze amasasu naho tugeze tenagari kwa dusanga antuka ni ikibazo kitubangamiye cyane, ahubwo twabuze niba turababande.
Uyu ni Julien Sibomana, numwe mu mpunzi bari mu ikambi ya Kanyarucinya muri Afrika y'Epfo, naho abarenga 80 barokotse mu bikorwa byo gucukura ubutare bidace mu mategeko bazohanwa bitangazwa n'ubutegetsi bw'ico gihugu muri intambara ya Israel na Hamas. Qatar yemeza ko amasezerano y'amahoro ari hafi yo kuboneka. Idoni duyano makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sase musangwa ikaze. Nongenda bahikaze incuti bakunzi baca makuru yacu tuyahera ku mugabane wa Afrika neza na neza muri Afrika y'Epfo. Abajeje gutarabara baraye bashoboye kuvana mu kuzimu ibiziga 36 by'abantu baguye mu bikorwa byo gucukura ubutare biciye mu nzira zitemewe n'amategeko. Abari bagihumeka ni 82, ubutegetsi buvuga ko babwirizwa guca bahanirwa ivyaha byo kwimba ubutare biciye mu nzira zitemewe n'amategeko. Fidel Niyongabo.
Igipolisi cyavuze ko abarokotse bose bazokurikiranwa n'ubutungane ku vyaha vy'uko bacukuye ubutare mu buryo butarekuriwe n'amategeko, hisunzwe kandi amategeko agenga abinjira mu gihugu. Igipolisi cyatanguye igikorwa cyo gukura bari mu kibanza gicukurirwa mu butare mu kwezi k'8 mu mwaka urangiye w'2024, cyarahagaritse guha ibifungurwa n'amazi abari muri ico kibanza mu kiringo c'amezi atari make. Hari mu kigoro ko gutuma basokoroka ku nguvu bavuye muri ico kibanza kugira bahagarikwe mu gikorwa cyo gufatira ingingo zikomeye abacukura ubutare mu buryo butarekuriwe n'amategeko. Abandi bagabo amajana n'amajana n'ibindi biziga by'abantu batari bake baracafatiwe munsi y'ubutaka nk'uko byatangajwe n'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'abacukura ubutare. Iryo shyirahamwe ku munsi wa mbere yarerekanye amasanamu y'ibiziga by'abapfuye n'abarokotse mu kibanza gicukurirwamo ubutare basigaye bari ku magufa kubera ikigoyi. Igikorwa cyo gutabara abafatiwe muri ico kibanza kizobandanya mu kiringo c'iminsi itari mike. Igipolisi camenyesheje ko kizotanga kira munsi ibitigiri bishasha by'abatabawe n'ibiziga byatowe.
Fidel Niyongabo, urakoze. Tugume ku mugabane wa Afrika. Umugambwe uri ku butegetsi muri Zimbabwe ZANU-PF ushaka kongera imyaka ibiri ku kiringo ca president w'ico gihugu Emmerson Mnangagwa kugira ngo ategeke igihugu kugera mu 2030. N'ubu ni Fidel Niyongabo.
Ntabirengaho umuvugizi wa ZANU-PF yatanze kugene ivyo vyoba canke nimba hoba uguhinyanyura ibwirizwa nshingiro kugira birekurire Mnangagwa afise imyaka 82 kubandanya yobora Zimbabwe gushika mu mwaka w'2030. Ibwirizwa nshingiro rya Zimbabwe ritegekanya ibiringo bibiri gusa vy'imyaka 5. Kiringo ca kabiri ca prezida Mnangagwa ari naco canyuma kizorangira mu mwaka w'2028. Farai Marapira, umuyobozi ajejwe gutangaza amakuru w'umugambwe ZANU-PF, yabwiye itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ko ikibazo cyo kuguma ku butegetsi k'umukuru w'igihugu cumvikanywe ko n'umugambwe uri ku butegetsi. Abajijwe niba ari ukuvuga ko bizosaba ko ibwirizwa shingiro rihindurwa mu ntumbero yo kongereza ibiringo by'umukuru w'igihugu gushika ku myaka 7, Marapira yishyuye ko atangingo irafatwa ku buryo bizogenda. Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa yatangaje ku mugaragaro ko azoshikiriza ubutegetsi niyo ikiringo ciwe arangira. Yamari cyumviro cyo gukuraho ibiringo by'umukuru w'igihugu carashikirijwe kugira cihwezwe mu ikoraniro ry'umugambi uri ku butegetsi ZANU-PF mu kwezi kw'icumi mu mwaka urangiye w'2024.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye. Nari nabice ku masonga nk'itangura. Qatar yemeza ko ibiganiro vy'amasezerano yo guhagarika ingwano hagati ya Israel n'umurwi Hamas mu ntara ya Gaza bigeze ku ntambwe za nyuma kandi ko impande zompi ziri hafi yo gushika ku masezerano. Fidel Niyongabo.
Umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Qatar, Majed A. Ansari, yagabishije ko abantu borindira gushika amasezerano atangajwe Qatar, Misiri na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byarayoboye akigoroka amaze amezi atari make kagenewe kugerageza guhagarika ingwano. Ibiganiro kuri uyu wa kabiri mu gisagara cya Doha bishimikiye ku bintu bya nyuma biri muri aya masezerano. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden kuri uyu wa mbere yatangaje ko amasezerano hagati ya Israel n'umugwi Hamas ari hafi yo gushikwako. Mu ijambo yashikirije mu nyubako yo gushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Amerika, Perezida Biden yatangaje ko aya masezerano yotuma abagizwe imbohe barekugwa, ingwano igahagarara mu gihe umutekano wa Israel wo kubahirizwa. Yasiguye kandi ko ayo masezerano yotuma kandi imfashanyo igenewe Abanyapalestina basinzikajwe bikomeye n'ingwano yatangujwe n'umugwi Hamas yongerezwa.
Fidel hagataho umushikiranganje jeje kwivuna abansi mu Budagi Boris Pistorius yarayashitse muri Ukraine agende ico gihugu mu ntumbero yo gushigikira Ukraine mu rugamba irimwo rwo kwivuna ibitero vy'u Burusiya. Fidel,
urugendo rwa Pistorius rubaye mu kiringo kiri munsi yindwi imbere y'uko Perezida aherutse gutsinda amatora muri Amerika Donald Trump arahira mu mabanga yo kuyobora Amerika. Nimwe kandi hari ibibazo ku kugena imigambi ya Amerika ku vyerekeye Ukraine ishobora guhinduka ku ntwaro nshasha ya Trump. Muri icyo gihe abategetsi bo mu ntara zitandukanye zo mu Burusiya kuri uyu wa kabiri batangaje ko Ukraine yakoze ibitero bikomeye ikoresheje drone mu bice byaho harimwo intara ya Saratov, aho buramatari waho Roman Busargin yatangaje ko ibintu vyononekaye mu bibanza bibiri birimo amahinguriro mu bisagara biri hafi yaho vya Saratov na Engels. Ako karere karimwo ikibanza c'indege z'ingwano zikomeye cane kandi zishika kure cane z'u Burusiya. Mundwi iheze igitero ca Ukraine carasambuye ikibanza kibikwamwo ibitoro bikoreshwa n'izo ndege z'ingwano.
Fidel Nyongabo, urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuheje kudushikiriza. Aya n'ayandi abakunzi b'ijugi Amerika bashobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru yacu yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahere mu Rwanda. Umunyamategeko Gatera Gashabana ahagarariye abasigwa banyakwigendera Assinapol Rwigara yasavye ejo sentare yungururizwamo imanza kutakira ikirego c'igisagara ca Kigali. Avuga ko sentare idafise ububasha bwo kuburanisha urwo rubanza kuko ico gisagara ca Kigali catsinzwe inshuro zibiri ku mpamvu zimwe kibandanya kwanka gushira mu bikorwa ivyemezo vy'iyo sentare. Eric Bagirubusa atubandanirize ino nkuru.
Umunyamategeko Gatera Gashabana yavuze ko urukiko rw'ubujurire rutaburanisha urubanza kuko umujyi wa Kigali warutsinzwemo kabiri ku mpamvu zimwe n'ubwo umwanditsi mukuru yemeye kwakira iki kirego. Gashabana yavuze ko inzitizi abo kwa Rwigara batanze igomba gusuzumwa kuko ari ndemyagihugu. Yasobanuye ko muri uru rubanza mu mwaka w'ibihumbi 2013 Rwigara yatsinze akarere ka Nyarugenge ubukasimbuwe n'umujyi wa Kigali. Baburaniraga mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwari rwategetse ko akarere ka Nyarugenge kagomba kwimura Rwigara mu buryo bwubahirije amategeko. Avuga ko icyo cyemezo cyabahinda kuko ariko havuka ikibazo cyo kugishyira mu bikorwa. Rwigara amaze gupfa abazungu bari basabye guhabwa ingurane n'indiki z'akababaro, urukiko rwanzuye ko bifite ishingiro rutegeka akarere ka Nyarugenge gushyira mu bikorwa icyo cyemezo. Umujyi wa Kigali wajuriye mu bihumbi 2022 urukiko rukuru narwo rwemeza ko ubujurire bwawo nta shingiro bufite rutegeka ko urubanza rugumuko ruri. Gashabana akavuga ko basanga ibyemezo by'inkiko zombi byarashingiraga ku mpamvu zimwe. Yasobanuye ko bitari ngombwa ko uru rubanza ruburanishwa mu mizi ku bujurire umujyi wa Kigali watanze ashingiye ku itegeko rigena ububasha bw'inkiko. Umwanditsi mukuru wakiriye iki kirego yashingiye ku kuba ikiburanwa gifite agaciro karengeje miliyoni 75 z'amafaranga. Umunyamategeko Gashabana akavuga ko ibyakozwe n'umwanditsi mukuru yumvikanisha ko umujyi wa Kigali utatsinzwe ku mpamvu zimwe bidashingiye ku mategeko. Inzego zabanje zasuzumye ingingo zijyanye no kwimura abantu ku nyungu rusange zanzura ko Rwigara atimwe mu buryo bukurikije amategeko. Ikiburanwa n'ikibanza cyari gifite nimero 58-60, nyuma haje kubaho impinduka gihabwa izindi nomero. Nk'uko Gashabana bisobanura, giherereye mu mujyi rwagati cyubatsemo igorofa rirerire ry'ikigo gishinzwe imisanzu y'ubwiteganyirize bw'abakozi ahitwa Peyaje. Gashabana ashingiye ku byemezo by'inkiko agasaba ko inzitizi urukiko ruyakira rukazemeza ko rudafite ububasha bwo kuburanisha uru rubanza. Abahagarariye umujyi wa Kigali barimo umunyamategeko Bonane Nyangezi babwiye urukiko ko impamvu batanze ubujurire bwabo basanga umujyi utaratsinzwe ku mpamvu zimwe mu nkiko zabanje. Nabo bemera ko nyuma yaho akarere ka Nyarugenge gatindiwe ku rwego rwa mbere ntikajurire urubanza rwabaye itegeko. Bemeza ko Rwigara yasabye ko icyemezo cy'urukiko cyashyirwa mu bikorwa ariko ntibishoboke. Ku buso bugibwaho impaka, umujyi wa Kigali ukavuga ko hari ikibanza gifite nomero 68/47. Abawuhagarariye bakavuga ko umucamanza yarengereye agasuzuma ibyo atari yasabwe, ari naho bashingira bemeza ko batatsinzwe kabiri. Bavuze ko ikijyanye n'ubuso bw'ikibanza batari bakiburanyeho. Nyangezi na mugenzi we basobanura ko mu rukiko rukuru harebwaga niba icyaburanwaga ku rwego rwa mbere aricyo cyaburanwaga ku rwego rwa kabiri. Kuko umucamanza yaremeje ko imihango yo kwimura Rwigara itubahirijwe, basanga umujyi utari guhatirwa kugishyira mu bikorwa aho kubanza gukosora iyo mihango. Urukiko rwabajije cyakurikira igihe inzitizi ya Gashabana yaba ifite ishingiro cyangwa yateshwa agaciro. Yasubije ko ibaye ifite ishingiro umujyi wa Kigali wategekwa kwishyura abo kwa Rwigara, akanengeraho indishyi z'akababuro n'amafaranga y'igihembo cye. Mu gihe yateshwa agaciro, urubanza rukaburanishwa mu mizi. Ikibanza kibonanwa mu nkiko zabanje Rwigara n'abazungura be batsinze umujyi wa Kigali utegekwa kwishyura amafaranga abarirwa muri 1,900,000. Mu bihe bitandukanye, umugore wa nyakwigendera Deline Mukangemanyi Rwigara yakunze kumvikana avuga ko umutware we yazize akakayabo n'ibindi bishyuzaga leta, icyemezo kikazafatwa mu mpera z'uku kwezi niba nta gihindutse. Bagirusa ijwi ry'Amerika i Kigali.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yacu arabandanya. Ibisasu bitatu vyaraye biturikiye iruhande y'ikambi impunzi ya Kanyarucinya iherereye muri territoire ya Nyiragongo mu burasirazuba bwa Congo. Abacumbikiwe muri iyo kambi bemeza ko ibi bitabaye ubwa mbere, bakavuga ko ubuzima bwabo buri mu kaga. Jimmy Shukurani bakomera.
Aha turi ni muri lokalite ya Kibati iherereye muri teritwari ya Nyiragongo. Aka gace kazengurutswe n'inkambi nyinshi zirimo ya Kanyarucinya n'iya Don Bosco, zose zicumbikiye impunzi zahunze imirwano ziturutse muri teritwari ya Rucuru na Masisi, zihunga gushyamirana hagati ya FARDC na M23. Kuva mu masaha ya mu gitondo, ingabo za leta FARDC iterwa inkunga n'imitwe ya Wazalendo zatanaga mu mitwe n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Iyi mirwano irabera muri groupe ya Kibumba mu birometero 4 gusuvuye mu nkambi ya Kanyarucinya. Gutana mu mitwe ku mpande zombi byatumye ibisasu na za bombe biterwa muri iyi lokalite ya Kibati yegerana neza n'inkambi ya Kanyarucinya. Ubuyobozi bwayo bwatubwiye ko kugeza ubu iyi nkambi icumbikiye imiryango igera ku 149,000, aho abayicumbikiwemo bose bakaba ku 180,000. Abaturage twasanze aho ibi byabereye baratubwira uko byagenze.
Kufuatana na gisi tunaona yote ni magumu yenye tuko hapo.
Ibyo turi kubona hangaha biteye agahinda cyane. Twarahunze ariko dutangiye kubona ibisasu biri kugwa hirya hangaha hamwe n'iyi nkambi yacu. Byahaguye twese tugira ubwoba kuko hari kumanywa. Amahirwe twagize nuko aho byaguye nta bana bahakiniraga, naho ubundi biba byabahitanye. Leta n'umubyeyi wacu kandi twizera ko igomba gukora ibishoboka ibi bibazo bikarangira, kuko ntabwo dushobora kwihanganira ibi bibombe biva bikadusanga mu nkambi. Bitabaye bityo abacu bahashirira kandi ntacyo twungutse. Kubi bisasu birimo kugwa hafi y'ahantu nk'aha hahora imbaga nyamwinshi, bitera icyoba gikomeye abahakorera ibikorwa byabo bya buri munsi, cyane biganje mu impunzi hanini zaturutse muri teritwari ya Rucuru. Uyu ni Bwana Julien Sibomana, umugabo uri mu kigero cy'imyaka 40 dusanze we mu nzu yicaye n'umuryango we.
Yaduteye ubwoba, twabuze niba turava he nanga tuje he, kubera twahunze amasasu naho tugeze tenagari kwa dusanga antukana ikibazo kitobangamiye cyane, ahubwo twabuze niba turababande. Ibibazo birakomeye kugira ngo amasasu gabega ari kugwa mu nkamba handu twahungiye tuzi ngo hariho umutekano, nyuma ibisasu bidusangemo none ikibazo kimwe kitubangamiye twabuze ahande uturerekera. Ahangaha caguye mu nkamba ariko twagize imana kigwa impande, ntabwo cisha abantu benshi ngakira caguye isake. Donc umva yuko ejo nejo bundi ibisasu bikomeje kuja biragwangaha muri no nkambi. Ejo twazahata ubuzima twimpunzi ndetse n'abaturage duturanye n'abantu twasanze batwakiriye.
Kubiye nkambi barirwamwe umubare munini w'impunzi, ubwoba ni bwinshi haba mu bayicumbikiwemo ndetse n'abaturage basanzwe baturanye nayo. Bwana Jackson Kahembe Muneza avuga ko ibi bisasu bishobora gutera ibibazo mu buryo butandukanye, cyane ko kuri we bigoye ko abaturage babasha kubaho badashakisha imibereho. Hari icyo asaba ubuyobozi.
Ubwoba dufite iyo barwanye abana bacu bari gupfa, amasasu gakabagwaho, amabombe gakabagwaho. Ubwo badufite nizo mpfu ziri kuja ziraboneka tateguwe mu nkambi, ugasanga tubonye ibirema byinshi, amabombe gabaguyeho, batiteguye kwaruru kuja guhaha ugasanga ntacaje guhahira abana ejuru y'ibyo bibazo by'intambara hafi y'inkambi.
Bwana Abisitieri nawe wahunze imirwano avuga ko kuba muri iyi minsi inkambi z'impunzi zibasiwe n'ibisasu bituruka mu bice biberamwe imirwano byagakwiye gutanga isomo ku buyobozi bwa Kongo gushaka umuti urambye kuri iki kibazo cyane kwa bakorwaho nacyo ari abahunze imirwano.
Ubwoba dufite hejuru y'amasasu n'amabombe ari kujyagwa hafi y'inkambi no mu makambi nuko ibibi byabaye mu nkambi za Mugunga za Rusayu bishobora kongera kutubaho muri izi nkambi abantu twahungiyemo hano hafi ya Kanyarucinya. Cyagombye gukogwa vuba na bwangu nuko leta yacu yagombye kudufasha ikivuna umwanzi, yamara kwivuna umwanzi tugataha iwacu tugakomeza ubuzima busanzwe ahantu hari protege, ahantu hari kure ama defense kugira ngo tutaba cible nouvelle cible y'ibyo twahunze.
Inzego za leta zishinzwe ubutabazi ndetse n'iza gisirikare zahise zisesekara aho ibi bisazo byaguye. Ubwo bushakashatsi bwasozwaga mu masaha y'umugoroba, izi nzego zumvikanisha ko nubwo ibi bisasu byaguye ahantu haba imbaganya mwinshi nta wakomeretse cyangwa ngo ahitanywe nabyo. Gusa inzego za leta zagaragaje impungenge zo kubona ibisasu byaterwa ahantu nk'aha. Ijwi rya Amerika yagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa FARDC ngo tumenye neza uwaba wateye ibyo bisasu, ariko ntabwo byadukundiye. Twahamagaye Colonel Guillaume Njike Kayiko, umuvugizi wa FARDC mu ntara ya Kivu ya Ruguru, ariko ntiyadusubije kugeza ubwo twateguraga inkuru. Mu itangazo ryasohoye ku mugoroba, Societe Civile yo mu teritwari ya Nyiragongo yavuze ko ibi bibaye ku nshuro zigera kuri ebyiri mu cyumweru kimwe gusa kuva ku imirwano hagati ya FARDC na M23 yuburiye muri komine ya Kibumba. Muri iryo tangazo kandi Jean-Claude Mambo Kawaya, umuyobozi w'iri shyirahamwe, yumvikana asaba inzego za leta cyane za FARDC ko iyo bwabaga mu kurandura umutwe wa M23 ndetse bigakorwa vuba na bwangu. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC.
Juki Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Umwaka w'2024 wabaye umwaka wabayemo amatora menshi cyane mu mateka, aho ahatari hake ku isi abanyagihugu bikuye ko abategetsi babo bari bahasanzwe. Ayo matora ariko yasize iryahe isomo ku isi. Ino nkuru yateguwe n'Ijwi Amerika murayisomerwa na Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda.
Ibihugu birenga 70 birimo abanyagihugu bagera kuri miliyari 4 baratoye ababayobora. Mu bihugu nka byose biteye imbere no mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere, hatari hake ibintu ntibyagenze neza ku bari basanzwe bari ku butegetsi, nk'uko byatangajwe na Rachel Kellenfield ayoboye ikigo kijejo guteza imbere amahoro mu makungu kiri Washington DC. Uhereye mu Buhindi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ugashika mu Buyapani, Ubufaransa n'Ubwongereza, abanyagihugu bari barambiwe n'ibibazo by'ubutunzi n'umutekano muke mu makungu bari yamirije abategetsi bari bahasanzwe. Amatora mu bihugu bimwe nka Mozambique muri Afrika na Georgia ku mugabane w'Uburayi yaranzwe n'imyerekano ikomeye. Mwarimu Kasmido yigisha ibyerekeye ibibazo mu makungu kuri kaminuza yo muri leta ya Georgia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yanonosoye ibijanye na demokrasi. Yatangaje ku mwaka w'2024 wabaye umwaka mwiza cyane ku banyepolitike batsimbataye cyane ku mico n'imigenzo bya kera mu bice bitari bike byo ku isi, mu gihe wabaye umwaka mubi cyane ku bayobozi b'ibihugu bari bahasanzwe. Uyu muhinga mu bya politike yavuze ko umwaka w'2024 wabaye kandi umwaka mubi cyane kuri demokrasi ku isi. Rob Ford wo muri kaminuza ya Manchester mu gihugu cy'Ubwongereza yatangaje ko kuba abanyagihugu bari bashavuriye ababayobora byatumye n'ibintu bitari bike, harimo ibiciro by'ibintu bya nkenerwa bija hejuru cyane. Simasha ayoboye ikigo kijejwe gufasha mu bijanye na demokrasi n'amatora gifite icicaro ku mugwa mukuru w'Ubusweda Stockholm, yatangaje ko amatohoza yakozwe mu makungu yerekana ko demokrasi ari kintu abantu babandanya gushigikira cyane. Ko yamara ibitigiri by'abayishigikiye bigabanuka, umuntu ababajije ukugene bashimishijwe na demokrasi yabo, Simasha agira ati:
abanyagihugu barashaka demokarasi, barakunda ivyumviro vyayo. yamara mu gihe bayibona iri kwishigwa mu ngiro hari gihe usanga babona ko itubahiriza ibyo baba biteze ko ibarangurira
ku mugabane wa Afrika muri Afrika yepfo urugero rw'ubushomeri ruri hejuru cyane hamwe n'ubusumbane bukomeye cyane ku bijyanye n'amikoro y'abanyagihugu byatumye umugambwe uri ku butegetsi ANC utakaza bikomeye icizere cy'abanyagihugu uwo mugambwe waratakaje amajwi menshi cyane mu matora yabaye mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uheze wategerejwe kugira urunani n'imigambwe itavuga rumwe na leta kugira ngo ubandanye kuyobora igihugu abayobozi bari ku butegetsi baratsinzwe kandi mu bihugu bya Botswana Senegal na Ghana muri Botswana abanyagihugu bari yamirije umugambwe wari umaze imyaka 58 uri ku butegetsi muri Namibia umugambwe uri ku butegetsi SWAPO waratsinze amatora yabaye mu kwezi kw'12 yamara watsinze n'amajwi ari hasi cyane muri Mozambique naho nyene ubutegetsi bumaze igihe kinini buri mu minwe w'umugambwe umwe Frelimo uyu mugambwe umaze imyaka yababa 50 ku butegetsi wemeza ko watsinze amatora y'uno mwaka abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu yamara baransi byavuye muri ayo matora bemeza ahubwo ko Venancio Mondlane atavuga rumwe na leta akabeje ubwa kabiri mu majwi ariwe yayatsinze mu gihe amatora yo muri ico gihugu yakurikiwe n'imyerekano y'abanki byayavuyemwo kwa kunu wa mahi yigisha ibyo mahoro no gutorera inyishu amatati kuri kaminuza ya Amerika iri Washington DC asanga uwatsinze afise igikorwa co gushira hamwe impande zose zirimwo izitemera ibyavuye mu matora ntumbero yo kurinda amatati y'urutavana ko
When you win, you have a responsibility to unite a country.
Yutsinze ubwirizwa gukora ibishoboka byose ukumwe ugihugu. Nizere ko azoshobora kubikora. Ntidukeneye kumva ikindi gihugu cyo muri Afrika kija mu kaga.
Ku mugabane wa Aziya mu Buhindi umugambwe w'umushikiranganje wa mbere Narendra Modi waratakaje amajwi menshi cyane mu matora y'abashingamateka yabaye mu kwezi kwa gatandatu ku mwaka uheze wategerejwe kugira urunani n'iyindi migambwe kugira ngo ubandanye kuyobora igihugu ni mu gihe abatavuga rumwe na leta bongereje ingufu zabo inshuro zibiri mu Bwongereza naho mu matora yabaye mu kwezi kw'indwi mu mwaka uheze abanyepolitike batsimbataye cyane ku mico n'imigenzo bya kera baratsinzwe mu matora inyuma yuko bamaze imyaka 14 ku butegetsi umugambwe w'abakozi watsinze amatora n'amajwi menshi cyane no mu gihugu cy'Ubuyapani umugambwe uri ku butegetsi waratakaje amajwi menshi cyane mu matora yabaye mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze abanyagihugu bari bashavujwe cyane n'amaroregwa y'uwo mugambwe afatiye ku bunyonyezi bw'amafaranga y'igihugu mu Faransa umugambwe Harima National udashaka bimukira b'abanyamahanga ku butaka bw'igihugu waratsinze inze inshuro ya mbere y'amatora y'abashingamateka mu kwezi kw'11 kwarangiye yamara urunani umugambwe uri ku butegetsi wagiranye n'iyindi byatumye uwo mugambwe urangiza mu kibanza ca gatatu mu nshuro ya kabiri y'amatora muri leta zunze ubumwe za Amerika muri uyu mwaka w'2024 Donald Trump yaratsinze amatora ya prezida yabaye mu kwezi kw'11 ibihugu bicuditse na Amerika n'ibizirana nayo byiteguriye kubona ibyo mu prezida ashira imbere ne inyungu za Amerika hazokora mu kiringo ciwe ca kabiri umwaka twatanguye w'2025 hazoba amatora y'imbere y'igihe mu gihugu c'Ubudagi inyuma y'uko umushikiranganje wa mbere Olaf Scholz atakaje icizere mu itora ryabaye ku itariki ya 16 y'ukwezi kw'12 ayo matora ashobora kuzoba mu kwezi kuza kwa kabiri k'uyu mwaka amatora azoba kandi muri Canada muri uyu mwaka w'2025 umugambwe uri ku butegetsi w'umushikiranganje wa mbere Justin Trudeau waratakaje icizere mu banyagihugu inyuma y'imyaka 12 umaze ku butegetsi
Amerika unawo ni wa mwanya twashikiriza ikiganiro Amerikana kigaruka ku vyaranze Amerika muri kahise ibiriko birayiranga n'ibizoyiranga Thomas Kamirindi niwe yaduteguriye Amerikana y'uno munsi
Mwaramutse neza imyaka 4 irashize Capitol ari yongoro y'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Congress itewe igitero cyaguyemo abantu batanu barimo n'abapolisi cyasize cyononye Capitol ku bintu bifite agaciro k'amadolari hafi miliyoni 3 ntitukigarukaho ahubwo turebere hamwe muri make cyane icyo ubucamanza bwo ku rwego rw'igihugu bwakoze bigeze he bizagarukira he ikaze mu kiganiro Amerikana anyeti zatangiye rugikubita ku buryo ukwezi kwa mbere 2021 kwarangiye FBI ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha kurwanya iterabwoba no kurwanya ubutasi bw'amahanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari imaze gufungura dosiye zirenga 400 hejuru y'ubuhanga bwayo yifashishije na rubanda ibasaba inkunga y'amakuru kugera ku isabukuru ya kane y'igitero tariki ya 6 y'ukwa mbere 2025 abantu 1583 bari bamaze gushyirwaho ibirego bijyanye n'amategeko mpanabyaha yo ku rwego rw'igihugu abarenga 1000 bemeye ibyaha izi anketi nizo za mbere nini cyane mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika abaregwa bakurikiranyweho ibyaha bitandukanye biva kubiremereye nko gutera n'intwaro zo kwica kugera ku byoroheje nko kwinjira muri Capitol nta ruhushya rwemewe n'amategeko abari muri iki gice cya kabiri nibo benshi cyane bagera kuri 60%. Ababuranishijwe bahamwa n'ibyaha bahawe rero n'ibihano bitandukanye ikiremereye kugeza ubu ni igifungo cy'imyaka 22. Urukiko rwagihaye uwitwa Enrique Terrio yahoze ari umukuru w'umutwe witwa Proud Boys uvuga ko ubwoko bw'abazungu bwugarijwe kandi ko ari bwo bugomba kuba hejuru yandi moko yose mu byaha urukiko rwahamije Terrio n'abari bamwungirije babiri harimo icyo gukora igico kigamije guhirika guverinoma y'igihugu bakoresheje ingufu muri uyu mwaka w'2025 abantu 168 bategereje gukatirwa abandi barenga 100 bategereje gutangira kuburana hari n'abagishakishwa bamwe guverinoma irabazi abandi ntibazi nk'uwo yashyiriyeho igihembo cy'amadolari 1500 ku muntu wese uzatanga amakuru yatuma amenyekana kandi agatabwa muri yombi batanga ariko ibimenyetso biganisha kuri we hari n'abaturutse barahunga urugero barimo uwitwa Anthony Vo w'imyaka 32 y'amavuko urukiko rwamukatiye igifungo cy'amezi 9 rwamutegetse kwigemurira gereza mu kwezi kwa 6 k'umwaka ushize w'2024 kugira ngo afungwe we ntiyabikoze ahubwo ahitamo kwiruka ajya gusaba ubuhungiro bwa politiki mu gihugu cy'abaturanye cya Canada avuga ko yizeye ko Perezida Trump namara gusubira ku butegetsi azamuha imbabazi kugira ngo abashe kugaruka mu gihugu cye. Ijwi rya Amerika. Trump yavuze kenshi ko koko mu isaha imwe izakurikira irahira rye azahita aha imbabazi bamwe mu bakurikiranweho ibyaha bishamikiye ku gitero cyo ku itariki ya 6 y'ukwa mbere 2021 kuri Capitol. Abakurikiranwe mu nkiko ababonate.
Iyo urebye itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere benshi bavuga cyane usanga bariya abantu bararenganye bikomeye.
Kuri Trump aba bantu ni imfungwa za politiki. Naho ku birego bimureba we ku giti cye umushinjacyaha wihariye Jack Smith yamujyanye mu rukiko rwo ku rwego rw'igihugu amurega kurema igico cyo kwemeza rubanda ko yibwa amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu 2020 byabyaye igitero cyo kuri Capitol. Mu kwezi kwa 11 gushize Trump amaze gutorwa Smith yabwiye urukiko ko ahagaritse kumukurikirana kubera ihame rivuga ko umukuru w'igihugu adashobora gukurikiranwa mu mategeko mpanabyaha igihe ari ku butegetsi. Umucamanza nawe yarabyemeye maze ku itariki ya 25 y'ukwa 11 2024 aca iteka rihagarika burundu uru rubanza. Nshuti zacu, iki kiganiro Amerikana nagihumurije mbashimiye ko mwagikurikiye maze rero mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti bakunzi bacu, aha niho amakuru yacu ya mbere ya kino gitondo abaye aragarukira kuri mikro. Mwari kumwe na Diana Nininahazwe yakoze na Diataha, twari kumwe mu buhinga bw'ivyuma na Etienne Karekezi yaraduhagarikiye. Twemi ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose. Ahanje turaza gusubira amakuru yo ku mugoroba.